Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Irati Ijwi ya Amerika isamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi ni Fidel Niyonga bagiye kubashikiriza makuru yo kuri iyi saha. Leta y'u Rwanda yatanguye gusenya no kugara imiryango y'amazu y'abanyagihugu yubatswe ahegereye umugezi wa Sebeya mu kuri Mahoko.
Ubu bwanyobeye ubunumiwe ni twibaza n'ahantu nzajya n'abana banje ndikwibaza hano abo tuvuka naho bazajya bose nta n'umwe ufite aho kuba peka hari niwe nakibwira ibaza nifitiye
uwo n'umwe mu banyagihugu mu karere ka Rubavu mu burengero bw'u Rwanda. Muri Niger abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Perezida Mohamed Bazoum bagabishije ko bashobora kumwica mu gihe hogira igihugu kibanyi na kimwe cokoresha inguvu za gisirikare. Muri leta ya Hawaii iri mu ibahari ya Pacific mu burengero bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rimwe mu mazinga ayigize yitwa Maui yahiye aratokombera abantu 55 nibo bamaze gutangazwa ko bahitanywe n'iyo miriro. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umushikiriza manza adasanzwe Jack Smith yasabye sentare gutangura mu kwezi kwa mbere gutaha urubanza rwa Donald Trump ku byaharegwa byo gushaka guhindura ibyabaye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2020. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri leta ya Hawaii iri mu ibahari Pacific mu rurengero bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imwe mu mazinga ayigize yitwa Maui yahiye aratokombera abantu 55 nibo bamaze gutangazwa ko bahitanywe n'iyo miriro. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, guverineri wa Hawaii Josh Green yatangaje ko iri shyanare ryo rya mbere riri cyane mu mateka y'ikirwa ategeka. Inyubakwa zirenga igihumbi zabaye umuyonga neza neza.
The fires are catastrophic, caused by very dry conditions, and then of course Hurricane Dora, which was off our southern shores with winds of up to 81 miles per hour when they hit Hawaii. So that spread fire.
Governor Green ati umuriro watewe n'amapfa mabi cyane yumije ibyatsi n'ibiti, wakwirakwijwe n'imiyaga ifite umuvuduko wa kilometero 100 mu isaha. Umubare w'abapfa ushobora kwiyongera kuko abandi bantu byibura igihumbi baburiwe irengero kugeza ubu, abandi ibihumbi n'ibihumbi ntibafite aho bakinga umusaya. Guverinoma yatangiye kubashakira aho baba bacumbitse nko mu mahoteli. Irasaba kandi n'abaturage kwakira abari iheruheru. Umuriro watangiye kuwa kabiri, ariko inzego zishinzwe gukumira ibiza ntizaburiye abaturage uko bikwiye kandi hakiri kare. Ntizakoresheje sirene zivuga hose mu gihe cy'ibyago, ahubwo zanyujije ubutumwa kuri za telefone ngendanwa, televiziyo na radiyo, ariko umuriro w'amashanyarazi wari wabuze hose bituma butagera ku bantu benshi. Kubera gutungurwa, bamwe bahunze biroha mu nyanja ya Pasifika. Iki nicyo kiza gihitanye abantu benshi muri Hawaii kuva mu 1960, ubwo tsunami yishe abantu 61. Abarwanya imiriro bamaze kuzimya byibura 80% by'inkongi.
Urakoze Thomas kuri iyo nkuru. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umushikiriza manza adasanzwe Jack Smith yasavye sentare gutangura mu kwezi kwa mbere gutaha urubanza rwa Donald Trump ku vyaharegwa vyo gushaka guhindura ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2020. Inkuru dushikirizwa kandi na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Urubanza ruzabanzirizwa mu kwezi kwa 12 gutaha no gutoranya abaturage bazaba bagize urukiko rwa rubanda jury mu Cyongereza ruzaruburanisha. Rwo nyakuri mu mizi yarwo rwatangira ku itariki ya kabiri y'ukwa mbere 2024. Mu nyandiko yashyikirije umucamanza, umushinjacyaha avuga ko bazarugaragazamo ibimenyetso byabo mu gihe kiri hagati y'ibyumweru 4 n'ibyumweru 6. Umucamanza aramutse yemeye iriya tariki ya kabiri y'ukwa mbere gutaha, byatuma Trump amara iminsi y'imibyizi yose mu rukiko igihe cyose cy'urubanza, bityo ntiyabasha gukora politiki. Kandi amatora y'amajonjora yo mu ishyaka rye ry'abarepublikani azatangira ku itariki ya 15 y'ukwa mbere 2024. We n'abavoka be bafite umugambi ko mu cyumweru gitaha bazabaza umucamanza niba yafata indi tariki iri inyuma cyane y'iriya ya kabiri y'ukwa mbere umushinjacyaha yifuza. Umucamanza yabwiye impande zombi, kuko izi mpaka zatangiye kera, ko kwashobora kuzabaha umwanzuro mu nama bazakorana bose hamwe ku itariki ya 28 y'uku kwezi. Mu rundi rubanza, Trump aregwamo ibyaha byo gutunga amabanga y'igihugu atabyemerewe n'amategeko. Umushinjacyaha Smith yasabye umucamanza ko rwatangira kuburanishwa ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa gatanu mu mwaka utaha. Trump n'abavoka be bo bifuza ko rwazatangira nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu ataha azaba mu kwezi kwa 11/2024. Trump ahakana ibyaha byose aregwa muri izi manza zombi.
Naho muri Niger, abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Perezida Mohamed Bazoum bagabishije ko bashobora kumwica mu gihe hogira igihugu kibanye na kimwe cyokoresha ingufu za gisirikare kugira kimugarukane ku butegetsi. Babibwiye abategetsi babiri bo mu bihugu byo mu burengero barimwo wa Amerika. Inkuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye.
Babibwiye abategetsi babiri bo mu bihugu byo mu burengero barimwo wa Amerika. Umwe mu bategetsi ba gisirikare b'igihugu co mu burengero yabwiye itororokanirizo ry'amakuru y'abanyamerika AP ko mu bavuni wa Kagohe baburirwa kubwicanya ubushobora gukoregwa Perezida Mohamed Bazoum barimwo icegera c'umushikiranganji ajeje umigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Victoria Nuland. Abaserukira batembagaje ubutegetsi bwa Nigeri babibwiye Victoria Nuland mu rugendo yahoramwo muri Nigeri. Itororokanirizo ry'amakuru y'abanyamerika api ijwi ry'Amerika rikesha ano makuru ribivuga. Itororokanirizo ry'amakuru api nirivuga igihugu umutegetsi yarihaye ano makuru akomokamwo. Gusa hari undi mutegetsi wa Amerika yemereye api kwa aya makuru atakinyoma arimwo. Uwo mutegetsi yasabye ko amazina yiwe adatangazwa kubera atarusha go kuvugana n'ibimenyesha makuru yahawe. Abategetsi batangarije api amakuru y'ubwicanyi bushobora gukoregwa Perezida Mohamed Bazoum imbere yuko ishyirahamwe yo gufashanya mu by'ubutunzi hagati y'ibihugu byo muri Afrika yo mu burengero CEDEAO ritangarije umugambi wayo wo gukoresha ingufu za gisirikare mu kugarukana demokrasi muri Nigeri. Amerika yavuze ko iri ku ruhande rwa CEDEAO ariko yirinda gutomora nimba ishigikiye ingufu za gisirikare iryo shirahamwe rikangisha gukoresha canke itarishigikiye. Anthony Blinken atwara ubushikiranganji bujejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu yagabishije abatembagaje ubutegetsi bwa Nigeri avuga ko umutekano wa Perezida Mohamed Bazoum uri mu minwe yabo. Blinken yavuze ko Amerika ifise impungenge ku mutekano wiwe n'uw'umuryango wiwe.
Turagushimiye Thierry Ndayishimiye kuri iyo nkuru. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch ryasabye abatembagaje ubutegetsi muri Niger kubahiriza uburenganzira n'umutekano bya Perezida Mohamed Bazoum yavanywe ku butegetsi hamwe n'umutekano w'umuryango wiwe. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Frederick Nkundikije.
Ishyirahamwe Human Rights Watch rifite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryatangaje ko ejo ku munsi wa kane no ku munsi wa gatatu ariho ryavuganye na Perezida Mohamed Bazoum aheruka gukurwa ku butegetsi muri Nigeri. Umwunganira amategeko umuganga wiwe umwe mu nshuti ziwe hamwe n'uwahoze ari umuhanuzi wiwe mu bijanye no kumenyesha amakuru. Mu itangazo iryo shyirahamwe ryasohoye uyu munsi kuwa gatanu ryavuze ko Perezida Bazoum yabwiye iryo shyirahamwe ko abamufungishije icy'amaso bamufashe bunyamaswa kandi batamuha uburenganzira bwiwe. Bazoum yabwiye ishyirahamwe Human Rights Watch ko kuva igenekezo rya kabiri uku kwezi atamuyagankuba afise kandi atamuntu barashobora kuvugana imbona nkubone kuva igenekezo rya kane. Ku bw'ishyirahamwe Human Rights Watch, Perezida Bazoum nta ruhusha afise rwo kuvugana n'inshuti ziwe canke abagenzi bamugemurira ibifungurwa hamwe n'ibindi vyankenerwa. Ishyirahamwe Human Rights Watch mu itangazo ryaryo ribandanya risigura ko Bazoum yavuze ko umuhungu wiwe afise ibibazo vy'umutima yimwe uburenganzira bwo kubonana na muganga.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubibutsa ko mushobora no kudukurikira ku mbuga ngurukana bumenyi zacu ziri mu Facebook, YouTube, Instagram na Twitter isigaye yitwa X. Adresse yacu nayo ni VOA Radio yacu mu Kanya turaje mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Leta y'u Rwanda yatanguye kugara imiryango y'amazu y'abanyagihugu baba muri sekitori ya Kanama ahegereye umugezi wa Sebeya ni nyuma yuko iminsi 15 bari bahawe n'ubuyobozi yo kuba bavuye mu mazu yabo irangiye. Inkuru ya Gloria Tuyishime.
Twasanze abagize inzego z'umutekano bari kumwe n'abayobozi batandukanye. Bamwe muri bo bahagarariye leta bategekaga abaturage gusohoka mu mazu yabo babamo n'ay'ubucuruzi. Iyi centre ya Mahoko iri muri centre zikomeye mu ntara y'Uburengerazuba, kuko iza guhahirwamo n'abaturutse mu turere twa Ngororero, Rutsiro, Nyabihu n'ahandi. Ahanini ubucuruzi bw'ibikomoka ku buhinzi n'imyenda nibyo usanga bicururizwamo. Bamwe wasangaga bifashe ku matama, abandi badashaka no kuvugisha itangazamakuru kuko bavuga ko ntacyo barenza ku byo barimo kubona izuba riva. Uko wabonaga ingufuri ku maduka n'amazu by'iyo centre ya Mahoko, ni nako amakamyo yari yuzuye mu mihanda apakira ibicuruzwa ndetse n'ibikoresho byo mu nzu by'aba baturage. Abenshi babijyanaga kubibika iwabo, abandi batazi neza aho bagiye kubyerekeza. Ijwi rya Amerika kwikubitira yavuganye na bamwe mu baturage basohowe mu mazu muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Muhawe n'Imana Chantale ni umubyeyi w'abana batanu uherutse guhura n'ibiza mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Nyuma y'uko inzu yabagamo yasenywe n'ibiza byabaye mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka, yagarutse kubana n'abavukanyi be umunani. None iyo nzu nayo ubuyobozi bwayo musohoyemo. Uyu mubyeyi nk'uko yabidutangarije, ntafite aho kwerekeza.
Ubu bwanyobeye, ubu numiwe, ndikwibaza n'ahantu nzajya n'abana banjye, ndikwibaza hano abo tuvukana aho bazajya bose, nta n'umwe ufite aho kuba. Mbese ubu ndikunda, mbese Imana mu ijuru igena nyinda na perezida hari niwe ngiye wamunyeka hari niwe nakibwira basa nifitiye. Nukuri
Munyaneza Vincent umwe mu baturage bacururizaga muri centre ya Mahoko aganira n'Ijwi rya Amerika yatubwiye ko yahunze kuko atari kubasha gutuma bamwirukana mu nzu y'ubucuruzi areba.
Ngiye kugeza isaha tuvugana urabona ko nahunze, ngiye ntago nabikuyemo, biracyari mu nzu nafunze nagiye. Ubwo icyo bari gukora ntago nkizi, ariko ngiye nagiye, ariko bari kuvuga ngo nibafungure abantu barebe abantu batari babikuramo, ariko ngiye ntabyo nakuyemo na nisa biracyari kuko nafite kubyerekerana.
Uyu muturage yongeye kubwira Ijwi rya Amerika ko kuri ubu ubuzima bwe bugiye guhagarara kuko inzu yari yatanzemo ingwate kugeza ubu yiteze ko banki izayitwara.
Kwishyura banki ntibyashoboka, umwana kujya ku ishuri ntibyashoboka, no kujya mu rugo kuko ariho buri munsi twaduteze amarariro n'amaramuko, urumva naho ntibyashoboka. Kandi naho nafite business yakaba harimo abakozi 20, ubu nabo bamenenganye ntabwo nzi iyo bari. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane, badusize mu gihombo gikomeye.
Nikuze Angelique yasabye ko bareka kumusenyera inzu y'ubucuruzi yamufashaga kwishyura ideni rya banki.
Tukibaza ese babantu bashinzwe kureberera abaturage baba baragiye hehe? Abadepite dutora n'abandi babungirije bose ko twababuze ngo baturengane uburetse ababyaragenze ute? Turasaba ubuvugizi kugira ngo mutubabarire. Niba dufite umuyobozi wacu bose twari kuba nk'inzuki zitagira urwami.
Abaturage twaganiye bose bakomeje kuba leta yari ikwiye kurekeraho metero 10 bagombaga gusiga nk'abaturiye umugezi wa Sebeya, aho kubasaba gusiga metero 50. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Rubavu Nzabona Imade Gratias yijeje abaturage badafite ubushobozi gufashwa.
We arimbuka afata inzu atwereke ko atishoboye, noneho iyo nzu tuyimwishyurire igihe gishobora kugera ku mezi atatu nk'uko twabikoreye n'abandi bahuye n'ibiza. Abafite ubushobozi bo turabasaba kuba bihanganye, barimbuka bimukira ahandi basanzwe bashobora gutura cyangwa se bashobora gukodesha.
Gusa yongeyeho ko hari ingamba z'igihe kirekire mu guhangana n'ikibazo cy'aho kuba ku baturage bakuwe mu byabo.
Harimo harategurwa site, twatangiye gusaba amafaranga ya site nshya izatunganywaho ibibanza, noneho tukazahereza ibibanza ariko haherewe ku bimuwe batishoboye.
Icyakora umuryango waharanira uburenganzira bwa muntu Clado wo uvuga ko bidakwiye ko abaturage bimuka nta ngurane bahawe nk'uko itegeko ribiteganya. Yewe batabanje no kuganira neza n'ubuyobozi ngo bahabwe umurongo mushya bagenderaho. Evariste Murwanashyaka ashinzwe guhuza ibikorwa mu muryango Clado.
Mu bundi itegeko ryo kwimura umuntu rivuga yuko umuntu agomba kwimuka ari uko ahawe ingurane ikwiye, cyangwa se kubera ko bari kwimuka mu gihe kimeze nk'ikidasanzwe bakwiye kuganirizwa. Irengagiza nkamere ivuga ngo uruhare rw'umuturage mu bimukorerwa, bagombaga kubanza bakaganirizwa bakababwira ati rero bitewe n'ibyabaye mwese muzi tugiye kubimura cyangwa mugomba kwimuka, ariko imitungo yanyu irabaruwe, tuzabaha ibi ABC bashaka bakazabaha na nyuma y'imyaka ibiri.
Ijwi rya Amerika ntiyabashije kumenya umubare wa nyawe w'abamaze kuvanwa mu byabo. Gusa biteganyijwe na Leta y'u Rwanda ko abaturage batuye ahegereye umugezi wa Sebeya muri metero 50 bimuka. Mu minsi ishize ikigo cy'igihugu cyiteganya gihe cyatangaje ko mu kwezi kwa cyenda hitezwe na none imvura nyinshi ishobora kuzagira ingaruka zikomeye ku baturage batuye mu manegeka. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu.
Muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo, abanyagihugu hafi amajana 8 bakuwe mu byabo n'intambara mu ntara ya Kivu yo mu buraruko biriwe imbere y'ibiro bya buramatari w'iyo ntara. Impamvu n'akababaro bavuga bategwa no kubura umutekano mu bice babamwo ni inkuru dushikirizwa na Jimmy Shukrani Bakomera.
Mu masaha y'igicamunsi nibwo aba bahunze ingo zabo bacumbikiwe mu nkambi zitandukanye mu ntara ya Kivu ya ruguru bahuriye ku biro by'umuyobozi w'intara biri muri komine ya Goma muri karitsiye ya Himbi ahazwi nka Mize. Ni nyuma y'urugendo rurerure rungana n'amasaha ne bagenda n'amaguru bakoze bava mu nkambi za Kanyarucinya, Bulengo, Don Bosco na Rusayo zose ziri muri teritwari ya Nyiragongo no mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma rwabaye amahoro ntawahutajwe. Abashinzwe umutekano bagendagira iruhande rwazo kuva aho baturutse batinya ko bashobora guteza akavuyo mu mujyi hose ariko ntabyabaye. Bakigera ku biro bashatse kwinjira imbere ariko bakumirwa n'abapolisi barinda ibiro bya guverineri. Nyuma yaho nibwo basabye kuyinjira ababayoboye kugira ngo bagirane ikiganiro na guverineri Constant Makongba ariko ntibyagira icyo bitanga. Kutakirwa n'abayobozi byatumye aba bakuwe mu byabo bafata icyemezo cyo kwirirwa biciye mu muhanda hagati y'umujyi ku muhanda uva mu mujyi rwagati ujya muri karitsiye ya Himbi na Keshero muri komine ya Goma. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika bagaragaje ko barambiwe inkambi.
Twe ni ikibazo cyerekaranye n'inzara. Ibiryo biraza twende tubiboneho ubwo twabonye ko inzara giye kutwica tubona tuzanga
bo icyatumye tuza hano ku buyobozi bwa guverinoma kwazanywe n'akababaro dufite tukaba twicaye ahantu bita ikibati buhicara kwacu tukaba tutanezerewe inzara iratwishe tukabura ibiryo tukabura amazi noneho kwebwe tukaba tuje hano kuri guverinoma kugira ngo tubaririre barwane n'aduyi ahasigaye badushakire umutekano wo kugira ngo buri muntu asubire iwabo aho yaturutse.
Abandi batsembye ko batava leta itabahaye igisubizo ku bibazo bamaranye iminsi mu nkambi.
Ngo kuvuza ngo tuhave tumvishije igisubizo cy'abakuru kerekeye cyo kuvuga ngo bazatubure dutahuke ariko yuko indambara yashize ariko bakagira nicyo botugenera cyo kurya.
Turavanga tumaze kumva igisubizo cyacu.
Twaje kumutakira nk'umubyeyi wacu kugira ngo baduhoshorere intambara mu gihugu cy'iwacu cy'imasisi kugira ngo dutahe wenda tujye kuva iwacu.
Moise Bizimana wahunze aturutse mu teritwari ya Rucuru aragaruka gucyakurikiraho leta ikomeje kwanga gukemura ibibazo byabo.
Igisubizo ni kitaboneka kuko twaratase cyane ntabwo turava aha ngaha turicara kibicumweru kubukwezi iba meza ngahe turava aha ngaha nta gisubizo kitarakaboneka kandi uko dukeneye turava aha ngaha ariko baduherekeje tugisubiye iwacu mu teritwari yacu ya Rucuru ariko nta turasubira mu nkambi ubu ngubu. Inzira ni imwe gusa kuko bashyizeho za seserefe, seserefe zarashize ubwo ubu ngubu inzira ni imwe no gukubita n'intambara ku ntambara.
Madamu Mukangamije Domitira na bagenzi be bo babona ko icyangombwa ari ugusubira iwabo bagasaba leta kurangiza intambara muri Rucuru na Masisi.
Ngomba kupfa niyahura ngasubira aho nabaga ngasubira iwanjye mu matongo kubera ino mbega ndi kureba maisha gino gatunaniye. Ndegereje tugisubiza kirava ku mukuru n'imbara tubyira.
Naba nta gikozwe twebwe turafata imyanzuro yo kuzajya kwiyahura muri yaduye.
None batubabarire wenda badukurira abo bareberi wacu baducyure tujye mu mirima yacu twongere duhinge tubone ibyo kurya.
Naho Victoire Hakizimana we yizeye ko abayobozi bari bushakira igisubizo kirambye ku bibazo bamaze mu gihe.
Twizeye yuko hari kiribuze gukorwa pour kuko urabona ni iminsi miremire abantu batesetse urazi mu nkambi hirya no hino. Tuzi yuko ubuyobozi bugomba kureba akababara abaturage bafite bagakoresha imbaraga zishoboka zose kugira ngo abaturage basubire mu byabo.
Nubwo aba banyekongo bakuwe mu byabo bahisemo kuba bimuriye ibyicaro byabo ku biro by'ubuyobozi bw'intara baremeza ko hari n'abandi muri bagenzi babo batabashije kuza kubera kubura imbaraga bitewe n'inzara bibasiye. Umuyobozi w'intara ntacyo kugeza barabwira itangazamakuru kuri iki kibazo dore ko abanyamakuru bangiwe kwinjira imbere. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Muburundi miryango igera kwijana na 50 yo muri site ya Muyange ya mbere iri muri commune ya Gihanga mu ntara ya Bubanza irageramiwe no kuba mu mazu ya senyaguritse. Abajejwe intwaro kuri uyo mutumba baratabaza amashyira hamwe yitaho ba ntaho nikora kugarukira kuri iyo miryango. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika dusomegwa na Thierry Vendayishimi.
Imvura yikuye ndahagarara abana bakahagarara tukaburi yo tudu.
Uyu numwe mu banyagihugu babangamiwe n'uburaro bubi muri site ya Muyange ya mbere muri commune ya Gihanga. Muri rusangi amazu menshi agizwe n'impome zine zigumye inzu. Muri izo isoko ryacu gishikiye aho ku Muyange ritubwira ko hari imiryango iba mu mazu asigaranye impome zitatu canke zibiri gusa. Impome zabomotse zimwe zizibijwe ibishakara by'imikaratusi izindi ntazo bazibiye. Inzu ziri kumurara. Hari n'ayandi mazu agifise impome zikwiye ariko amabati yaratobaguritse. Abanyagihugu bose babamwo bose bavuga ko bagowe co kimwe kuko amazi y'imvura hamwe n'imbeho bibabangamira.
Asha amazu yoyo emwe nibanga sibyo kuvuga imvura igu urabona nk'iyi nzu urashobora kubona amabati ameze neza ariko wagira ugere mu nzu ugasanga n'ibihengeri byaratobaguritse. Nko kwa mukecuru wanje wewe haraho imvura igwa akagenda yimura ibintu yimura ariko uhagaze hanze wavuga ati inzira kome ubu muci ndahiriwe aho imvura izogwira nzoreka nk'amabasabi
arigaye mpora ndarandakoma induru mu ijoro turaha mu nzu twenye kugira badutabare ntiduhave dutwagwa canke dutobomokereko.
Umukuru w'umutumba wa Rugungu urimo site ya Muyange ya mbere Ntirandekura Auguste asaba abamukurira mu nzego kugira ico bakoze imvura itaratasura.
Mu bisanzwe nk'icipfuzo cy'iwanje nayifuza ko imvura itotasura ibasanga aha hantu bari kuko muri ko muraraba nk'iyi nzu namwe murabona nko mu gihe imvura yotasura igasanga y'umuntu twibaze ko atabuzima bwiza zogira niyagira Imana ntimugwe ko azoba ari Imana ifashije.
Aba banyagihugu bo muri site ya Muyange ya mbere bavuga ko ayo mazu bari bayubakiwe na leta y'u Burundi mu mwaka w'2007 bakaba bahegeranirijwe bavuye mu buhungiro butandukanye kubw'intambara zagiye ziraba mu gihugu bituma mbere bamwe batakaza amamuko yabo nkuko niyo saba Evangeline abitwiganira.
Kaje navukiye mu buhungiro mugabo maze guca ubwenge ncandaza ngezino abyeyi banje baca bahitanwa n'intambara kugera umwanya iyi saha sino kubwira ngo ababyeyi banje ngo bava cirero mbona ko muhiri wacara hanyene amikoro yacu na nyene twe duca tubona ko wacara hanyene leta yadushize.
Barashima ko leta yari yabaronkeje aho bakika umusaya n'ukuvuga imetero 20 kuri metero 20 ariko baranegura ko byanse ko ibarosa amatongo yo kurimamwo kandi haheze imyaka 20 bayasaba. Muri kino gihe bavuga ko ari naco gituma batagira amikoro bigatuma badashobora no kwisanurira ayo mazu.
N'ukuvuga turabaye mu buzima bugoye cyane turinda kujya gucitasha iyo mapuruderi cankare azagihanga ibijumpu byeze abantu bo ngaha bajya kubicweba iyo za Gihanga nibwo buzima tubayeho. Nkubu rero muci ataho turonka tujya kubicweba canke ngo tujye gucitasha n'ukuri turabayeho nabi cyane rwose.
Aha ndako aha rusengera na kahutsu namba n'ubu kuva mu gitondo twiriwe ubusa nta kintu dufise tujya abana bakabamfire ko n'inzara. Aha ndamerewe nawe abana kuva kare bagumwambwa none mama tukire gute none cewe ngire none kuva ngenda kukumaseka ereka barapfuma bakampimba ariko ngenda nkabura n'igihe ngenda nkaronka. Aha ndako
niyo saba Evangeline asaba leta kugira ico ikoze kugira ntizoje kuyora yasheshe.
Twe nyabo nibadufashe badusanure nkuko babaye ababyeyi bakadukura mu mihinga itandukanye n'ubundi bagira ico bakora amazi atararinda kurenga inkombe. Mu minsi ngaha twaragize ikibazo kitoroshe cy'inzara abantu barapfa ku bwishi amashyirahamwe atandukanye aradushikako icyo gihe Imana iraturokora. Mugabo by'ukuri ndiko ndaraba no muri uyu mwaka turimo hamwe atamugira neza yogira ico akora ndabona kwira iki tutora imara kubera ibibazo mbona dufise ni birebire cyane rwose kandi abantu bashonje ni benshi.
Umukuru w'umutumba Rugunga aragaruka akavuga ubufasha burama bwo gutabara aba banyagihugu.
Ikintu cya mbere bakeneye ni ubufasha bwo kuntu boronkaho barima kuko umuntu afise harima n'ahahomba birafasha abari mu bandi bahombye. Hama ikindi kigira kabiri ni ibitungwa bito bito. Ibitungwa bito bito bigwira n'ingoga bajya abantu bafise amikoro make aronse igitungwa gitoya kiranyaruka kumusahiriza kivyara n'ingoga ugaca usanga n'umuryango kirawufashije cyane. Ikindi nacyo nibaza ko ya mashyirahamwe yahora bagarukira ko yokongera akagira inguvu akongera akabagarukirako.
Igitigiri gitangwa n'abajejwe intwaro muri site Muyange ya mbere nuko iyo site igizwe n'imiryango hafa amajana umunani muri rusangi abantu bagiye baregeranirizwa mu masite ari mu ntara zitandukanye z'igihugu bose bafise ingorane yo kubura amatongo yo kurimamwo ingaruka zibambi cane kuri bo kuko igihe hatse uruzuba rwinshi canke imvura nyinshi mu turere barimwo kenshi nibo bahasiga ubuzima.
Turakushimiye Thierry Iva kuri iyo nkuru dusomeye. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu Human Rights Watch risaba abasirikare batembagaje ubutegetsi muri Niger kubungabunga umutekano wa Perezida Mohamed Bazoum, umuryango wiwe n'abandi b'ibitegera vyiwe. Madame Karine Kaneza na Tulia icegera cy'ubujejwe Afrika muri iryo shyirahamwe yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana atangura amubwira amakuru bafise ku kugene Perezida Bazoum amerewe.
Amakuru dufise nuko nkuko twabishikirije muri communique yacu nuko Perezida Bazoum n'umuryango wiwe mufasoni wiwe muhungu n'abandi bo bari kumwe nawe badafise ico twita electricity umucanwa kuva itariki zine nta bantu bamubona ntara abagenzi bahora baza kumuremesha no kumuramutsa ntibagishobora kuza abana biwe barashowe kudushikiriza ko n'imiryango yaho yugariwe bashize ko ibintu by'amashene atawegera aho bamufatiye baratugira ko umwana wiwe w'umuhungu afise ingorane z'umutima agwaye turongera turamenya yuko umuganga wiwe n'umwavoka batarashobora kumubona kuva izo tariki zine ko rero ari abantu babangamiwe baranatugira yuko n'abandi bari muri guverinoma yiwe batazi neza aho bafungiwe rero si Perezida Bazoum gusa n'umuryango wiwe mugabo hariho n'abandi bafunzwe batazi neza aho baba ari hariho nk'umugenzi w'umwe yatubwiye ati ibibateye ibibazo nuko amagara ya Perezida Bazoum iyo mupfasoni nawe wiwe ashobora kubandanya abangamirwa barongera baratubwira bati kandi twebwe tuba mu gihugu no muri komunote ibintu nk'ivyo bidutera makenga kuko turi abantu bashima kandi bishimikiza kuri respect dignité y'umuryango.
None mwaba mwarashoboye kuvugana n'abasirikare bamukuye ku butegetsi nibase mwaravuganye n'iki mwabasabye?
Ubu ntiturashobora kuvugana nabo nkumbure bizoba mu minsi iri imbere mugabo gikuru nkuko twabyanditse nuko tubasaba gufata aka kwishimikiza kubandanya tubasaba yuko bemerera abashinzwe agateka kazi na muntu gushobora gushikira Perezida Bazoum n'abandi bafunzwe bandi n'umuryango wabo tubasaba yuko abagwaye baba umuhungu wa Perezida Bazoum n'abandi bashobora kuba basinzikajwe na detention barimo bashobore kuronka kuvugwa bashobore kuronka no kumenya ico boba bafatiwe babatwara imbere y'amajuridiction kugira bashobore kumenya ibirego no kwiregura. Tukongera tukabasaba yuko ama institution international na regional ari bihoye utwara araba agateka kazi na muntu mu bihugu vyose aba Commission africaine des droits de l'homme et des peuples n'izindi aba commission nationale nigérienne ishinzwe kuharanira agateka kazi na muntu bashobore gushikira umuryango wa Bazoum n'abandi bose boba bafunzwe.
Karine Kaneza na Tulia ikigera cy'ushinzwe Afrika mu ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu Human Rights Watch ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Mbere ko dusezerana tubibutse ingingo nkuru za makuru twabashikirije muri Niger abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Perezida Mohamed Bazoum bakabishije ko bashobora kumwica mu gihe bugira igihugu kibanye na kimwe cyokoresha ingufu za gisirikare. Naho muri leta ya Hawaii iri mu bihari Pacifique mu burengero bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rimwe mu mazinga ayigize yitwa Maui yahiye aratokombera abantu 55 nibo bamaze gutangazwa ko bahitanywe n'iyo miriro. Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isa kuri Radio Ijwi rya Amerika niho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira kubandanya mutwumviriza mu biganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika. Ndabasezeye ndabifuriza kugira ibihe byiza na weekend nziza.